Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2014. Bibaye saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Inshuti zacu, mwabonye Imana ikingura. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
We are deeply concerned about the arrests and disappearances of numerous Rwandan citizens during the last few weeks, including journalists, members of civil society, and several local governmental officials.
Uwo ni Marie Harf, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aravuga ko igihugu cye gihangayikishijwe cyane n'ifungwa n'izimira ry'abaturage benshi mu Rwanda. Ni mukanya mu makuru. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gitondo. Mwayateguriye kandi muragezwaho na Fidele Niyongabo. Fide, waramutse neza.
Waramutse Toma, mwaramutse n'amashuti. Muduteze amatwi muri iki gitondo amakuru twabateguriye. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwarasohoye itangazo ridashyigikiye na gato ifungwa hamwe no kuzimangana kw'abantu batari bake mu Rwanda.
We are deeply concerned about the arrests and disappearances of numerous Rwandan citizens during the last few weeks, including journalists, members of civil society, and several local governmental officials.
Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Mary Harf, amenyesha ko batewe impungenge bikomeye n'abantu batari bake bahagaritswe hamwe n'abazimanganye mu Rwanda mu ndwi zirangiye, harimo abamenyeshamakuru, abaserukira amashyirahamwe atarondera ibyicaro bya politiki, hamwe n'abategetsi batari bake bo hasi bagirizwa ibyaha bifatiye ku mutekano n'iterabwoba. Umufasoni Mary Harf avuga ko benshi muri bo bapfunzwe ku buryo badashobora kuvugana n'abandi kandi ko atamategeko yakurikijwe. Amenyesha kandi ko batewe impungenge n'amakuru avuga ko abajejwe igikorwa cyo gutangaza amakuru bageremewe kandi baziririzwa kuvuga ibiriko biba mu Rwanda. Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Mary Harf, avuga ko ivyo bibangamiye babiganiye n'abategetsi bakomeye b'u Rwanda, abategetsi bakomeye ba Leta, baravuga ku kamaro gakomeye cyane ko kubahiriza agateka ka muntu, uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro no kubahiriza amategeko. Avuga ko babandanya gukurikiranira hafi ibyerekeye abantu irengero ryabo ritazwi n'abahagaritswe, kandi ko bazobandanya kuvuga kuri icyo kibazo n'abategetsi b'u Rwanda. Igihugu cya Ukraine cyaragize ibibazo ku muhingamo w'ejo kuwa gatatu bivyo gusubira kwigarurira ibice bikomeye byo ku rubibe n'igihugu cy'u Burusiya, inyuma yako abashaka kwiyonkora ku Burusiya bashigikiye igihugu cy'u Burusiya bigaruriye icicaro gikomeye cya gisirikare mu ngwano yamaze amasaha atari make. Ikindi kibanza kiri ku rubibe mu gisagara cya Luhansk mu buseruko bw'igihugu nacyo nyene cyarigaruriwe n'abagwanyi ubutegetsi. Itangazo ry'igisirikare kijejwe gukingira imbibe za Ukraine ryemeje ku inteko mu kibanza kijejwe umutekano w'igihugu ko izo nteko zahavuye yamara ngo zarahagarutse muri icyo kibanza mu masaha yo kumuhinga mu wejo kwa gatatu, bakaba bariko barangura ngo ibikorwa byabo. Igisirikare kijejwe gukingira imbibe cya Ukraine kimenyesha ko abagwanyi batandatu bishwe mu gihe abasirikare batatu b'igihugu cya Ukraine bakomeretse mu gutana mu mitwe. Ibyabo harimo abamenyeshamakuru bo mu bihugu by'i Buraya na Amerika batangaje ko inteko z'igihugu cya Ukraine zahevye ikibanza cya gisirikare cyo mu gisagara cya Luhansk inyuma y'uko insoro zibaheranye. Tukivuga kuri Ukraine, president w'u Burusiya Vladimir Putin arahakana ko atamigambi yariyo yose afise yo kwigarurira canke guhungabanya ubumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Ukraine, mu gihe abategetsi b'ibihugu by'i Buraya bamusabye gukoresha igihagararo afise kubashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiye Burusiya kugira afashe guhagarika umugumuko w'abagwanya leta y'igihugu cya Ukraine. Mu byo yatangaje ku wa gatatu mu gihugu cy'u Bufaransa, president w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko abasirikare b'Uburusiya canke abahanuzi mu bya gisirikare b'icyo gihugu bigeze canke bo babakorera muri iki gihe mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Ukraine. Yongi yatangaza ko leta y'igihugu cya Ukraine itegerezwa kuganira n'abanyagihugu bayo aho gukoresha inkoho n'indege. ejo kwa gatatu kandi chancelier w'igihugu cy'u Budage Angela Merkel yavuze ko Burusiya ushobora gusubira gufatirwa ibindi bihano hamwe cyo gihugu kitofasha mu guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara mu buseruko bwa Ukraine. Yabwiye abashinga amateka b'igihugu cy'u Budage ko Burusiya butariko bubuze ibigwanisho n'abagwanyi kwinjira mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine ku Budage butazotinya gufatira Burusiya ibindi bihano niyo ivyo byabandanye. Bashar al-Assad yaratsinze n'amajwi menshi cyane amatora y'umukuru w'igihugu muri Siriya mu bizotuma ayobora igihugu cya Siriya mu kindi kiringo cy'imyaka indwi mu gihe azoba ariko agwanya abashaka kumukura ku butegetsi. Umukuru w'inama nshinga amateka y'igihugu cya Siriya Muhammad Raham yatangaje ko abantu barenga miliyoni 10 batoye Assad mu matora yabaye ku munsi wa kabiri aho bamuhaye hafi ibice 89% kw'ijana by'amajwi. Abitavye amatora babaye ibice 73% kw'ijana. Amatora yagirishijwe mu bice bigenzurwa na leta gusa. Mu gihe abategetsi b'igihugu cya Siriya bahimbaje iyo nsinzi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry n'abategetsi b'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya baranebaguye bivuye inyuma ayo matora. John Kerry yavuze ko ayo matora ari umwanya watakaye kubera ata matora ashobora kuba aho abantu miliyoni n'imiliyoni badafise ububasha bwo gutora. Leta y'igihugu cya Siriya yarondeye kwerekana ko ayo matora ashobora kuba ari inyishu ya demokarasi ku ngwano imaze imyaka itatu.
Ayo yaramakuru avugwa hirya no hino. Chuti zacu iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com ndetse no kuri Facebook Radio Yacu VOA. Inkuru nyamukuru. Leta y'u Burundi yirukanye undi mukozi w'ibiro by'umuryango w'abibumbye BINUB. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Burundi Laurent Kavakure amubaza icyatumye leta y'u Burundi ifata icyo cyemezo.
Ayo makuru niyo yavyemeje icyese. Nitwovuga yuko ari umukuru, twovuga yuko ari umukozi asanzwe yari mu bajejwe ibijyanye n'umutekano ava mu bihugu cya Kenya. Ubu rero twarasabye yuko abamukoresha bo musubiza mu rugo ciwe kwe yuko abajejwe gucungera umutekano ku kibuga cy'indege bamufatanye amasoro ari mu masharijeri abiri mu rujya muzigo basanzwe batwara mu ntoki bariko baragenzura. Hanyuma rero nawe naravyemera baragira icegeranyo baragira procès verbal arayitera ku gikumu. Hanyuma rero tuvyikoje turavuga tuti bino bintu ntibitomoye kuko yarenze ku mategeko ayazi. Nta muntu atwara ibigwanisho, nta muntu atwara ibikoresho by'umwe n'ibyo ngo abyurirane mu ndege. Murazi yuko ivyerekeye umutekano w'indege ari ibintu bikomeye cyane.
Mbega hariho abategetsi baba bafite uburenganzira bwo gutwara nk'igwanisho cyanke insoro mu bintu baba batwaye?
Cyane cyane tuvuga abategetsi, mugabo tuvuge cyane cyane nk'abantu babajejwe umutekano. Ivyo iyo babisabiye uruhusa bakandika neza inomero, bakandika neza ivyo bikoresho ingene bimeze, bakabisabira uruhusha, ivyo barashobora kubirekura. Mugabo rero urumva wewe nta ruhusha yari afise kandi ntiyari yamenyeshe yuko atwaye ivyo bikoresho.
Nk'amatohoza mwaba maze gukora yoba yasanze umutegetsi yarafise umugambi muki gukoresha ivyo bigwanisho?
Twebwe amatohoza twagize, twebwe ico twakoze twarabibonye, turagira procès verbal turavyandika neza, nawe naravyemera arabishira kwikuma. Mugabo rero bo batubwiye bati yarasamaye ngo yaribagiye ngo nta mugambi wundi yari afise. Mugabo twebwe ivyo ntavyo twomeye, twebwe dufashe ukozi mwene uwo tukamufatana ibikoresho mwene ivyo cyane cyane atari umurundi. Ikintu twebwe tugira no kumusubiza mu rugo ciwe.
Ya kabazo ka nyuma mu shikiranganje uyu mutegetsi yirukanywe abaye ugira kabiri mu mezi makeyi. Hariho umukozi w'ibiro BINUB yari yirukanywe mu misi iheze mu ndwi ziheze. Mbega ishirahamwe BINUB canke ibo ishirahamwe mpuzabakungu ryafashe gute iyo ngingo?
Murumva nta sano, nta worondera gushira isano hagati y'izo ngingo zibiri zafashwe. Umwe yafatanywe nk'uko tubivuga mu Kirundi honga iremeza, yari mu makosa nawe ntayahakana. Hanyuma rero twese turafata iyo ngingo. Ntacyo bipfa bifaye n'umwe yari twaribukanye kuko wewe hariho urwandiko rwari rwasohotse ruvuga ibintu bitari byo byambika icyeyi u Burundi. bishaka guteranya abarundi hanyuma rero ayo makosa ntacyo apafana kandi nishira hamwe mpuzamakungu nitwa byumvikanye dukorana neza usanga dukorana neza na kare abanwanyi b'iryo shira hamwe na twebwe nta ntangorane dufitanye n'ishira hamwe woni umuntu waheza agahamwa kugatwe kiwe kuko imigenderanire hagati y'uburundi n'ishira hamwe woni ni kintu gihambaye cyane kitashobora gutosekazwa n'ibintu mwe nize z'amakosa akugwa n'abantu
Laurent Kavakure umushikiranje w'Burundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu murakoze cyane gose kuri aka kanya mwaduhaye
murakoze
nshuti muduteza amatwi iyi ndi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda adresse yacu ni radio yacu @voanews.com dukomereza amakuru yacu mu Rwanda umunyapolitiki Ntaganda Bernard umuyobozi w'igice kimwe cy'ishyaka PS imbera kuri yarayafunguwe nyuma y'imyaka 4 yaramaze muri gereza yatangarije ijwi rya Amerika amaze akanya gato asohotse muri gereza ko gufungwa kwe icyo gihe cyose bitamuciye intege zo gukomeza urugamba rwa politiki kuri iyo nkuru dutega amatwi asumutakaboye
ngarutse mu Rwanda nyuma y'imyaka 4 ariko ngarukanye akayihayo ka politiki nyuma yo gufungwa nabonye ko urubuga rwa politiki mu Rwanda rwarakonje
uyu ni Maitre Ntaganda Bernard nyuma y'amasaha birafunguwe namusanze mu mujyi wa Nyanza mu gihe cya saa mbiri n'igice yagaragaraga nk'ufite intege nke yaracyambaye imyambaro ye y'ijoro kuko atangaza ko yafunguwe saa 12 za mu gitondo wavuga ko atabashije no kwitunganya ari kumwe na bamwe mu barwanashyaka ba PS imbera kuri igice cye bari baje kumwakira ndetse n'abaturage b'Inyanza benshi bari bamushungereye yavuze ko nubwo amaze imyaka 4 muri gereza bitazamubuza gukomeza politiki amategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu wafunzwe igihe kirengeje amezi 6 abatemerewe kuba umuyobozi w'umutwe wa politiki ndetse no kuba yaba n'umukozi wa leta kuri Maitre Ntaganda Bernard ngo politiki isumba amategeko
politiki iri hejuru y'amategeko n'iyo by'amategeko kuvangwa amezi 6 cyangwa n'ibindi cyo narakatiwe nka nashobora gusubira muri politiki ibyo ni indoto z'abantu bari ku butegetsi bwa FPR ariko kugira ngo umuntu akore politiki si ngombwa ko akora politiki mu ishyaka cyangwa se mu buryo bwemewe na FPR kandi ikintu ushaka gushimangira niyo FPR itanyemera ko ndi perezida w'ishyaka PS imbera kuri ubwo se Obama byemeye bitwaye iki Perezida Hollande abyemeye bitwaye iki
Maitre Ntaganda wakiriwe na bake mu bayoboke b'ishyaka rye bamwe mu bamugezeho kare bavuga ko batifuje kumugezaho imyambaro ngo atayasa neza ngo kuko bagomba kwerekana uko yarafashwe akiri muri gereza
nitwa Shyirambere Dominique twaje kwakira Maitre Ntaganda Bernard
hanyuma se ko mwaje kuko mutamuzaniye ibyangombwa kugira ngo wende bamugare mu musore nawe asa nk'uko nk'uko umuze
ntabwo twaje kumwakira kugira ngo duhindure housing ye ari uko agaragara uko yagizwe icyo cyatumye asohotse kuriye niko yari ameze
hanyuma imyiteguro yanyu imeze gute ubu turi Nyanza harakurikiraho iki
turakurikira kumujyana mu rugo iwe mu rugo tumwakire nk'umuntu ufunga
Ntaganda Bernard afunguye mu gihe ishyaka rye ryacitsemo ibice bibiri hari igice kiyobowe na Madamu Kabunani Christina ari nacyo cyemewe imbere y'amategeko gusa ngo ntacyo bitwaye Maitre Ntaganda Bernard ngo kuko igihe kizagera bikagaragara ko ishyaka yaryihaye
Mukabunani mwabonye ko ameze nk'ikibiribiri Perezida w'ishyaka wita ko ari perezida w'ishyaka akawumpointeri muri duwani ubwo se ni perezida w'ishyaka ni ukuvuga ngo ni umuntu aho ngaho w'igishushanyo ariko ngira ngo nawe yabonye ko yabindi ngo ikinyoma gishibukana nyirawo ngo agatize kazanyagwa n'umugaragu w'indi mukabuna rero yaranyazwe mwabonye ko no kwa umudepute babimwe murabona rero ko ari hagati nkurubimo
Ntaganda Bernard yavuye inyanza yerekeza ku muryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR aho avuga ko agiye kubanza kwisuzumisha dore ko yavugaga ko ubuzima bwe butameze neza yabwije uryamire ko mbere yo gukomeza agiwe abanza kujya kwirimbi rya rusororo ahashyinguwe umubyeyi we nyina umubyara witabye imana mu kwezi kwa 12 umwaka ushize Bernard Ntaganda yaramaze imyaka 4 mu buroko yari yafunzwe akurikiranwe ibyaha birimo kuvuza igihugu mudendezo gukorana n'abagamije guhungabanya umudendezo w'igihugu ndetse no gukora imyigaragambyo itemewe Bernard Ntaganda ngo azakomeza gukora politiki ngo niyo yazabizira Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika Inyanza mu ntara y'Amajyepfo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Dore noneho wa mwanya wa cya kiganiro cy'ubuzima nkuko mubimenyereye mwagiteguriye kandi murakigezweho na Eugenia Mukankusi
Nshuti mukunda ikiganiro cy'ubuzima kuri Radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije mwese kandi nkabambahaye ikaze nagira ngo umushyitsi nabatumira uyu munsi abanze abibwire
Murakoze yo nitwa muganga Alphonse Nkunzimana abandonguye ibiro bikuru by'intara y'amagara y'abantu mu Kirundo
Ndabashimiye cyane muganga Nkunzimana kuri aka kanya mufashe kugira ngo tuganire aho ngaho mu ntara ya Kirundo hari indwara kihaboneka cyane indwara ki muri kino gihe
Murakoze ino mu Kirundo hari indwara ziboneka cyane cyane ubu ni indwara ya malaria yo biharuro dufise yerekana ko byukuri ariyo itugeramiye agakurikira izi ndwara zizo gucibwamo cyane cyane ku bana batarakwiza imyaka 5 ariyo n'izindi ndwara zizubwira gatatu zo mu buhemero cyane cyane ariko rero ni iminsi turiko turabona n'izindi ndwara zagwiriye
n'izindi
ku ndwara z'igisukari n'izivumbuka mu murindi w'amaraso nazo ziriko ziragwira ku buryo butari busanzwe nizo cyane cyane ubu
Hashize igihe kingana iki mubonye izo ndwara nshyashya z'igisukari zitangiye kuboneka
izo ndwara z'igisukari baraciye iminsi kuko kumbure novuga ko tutari bwatera imbere mu buhinga bwo kuzipima mugabo ubu ku mavuriro yose yaba mato mato cyanke ibitaro turafise uburyo bwo kuzipima twiyumvira yuko aricyo gituma zagwiriye kuko ntizigwiriye muri iyi minsi urumva ko zaguriye kuva kera tutari twazipima neza ariko ubu turafise uburyo bukwiye bwo kuzipima
ubwo biravuga ko n'abantu noneho babafite n'amahirwe yo kuzivuza bakazikira
indwara y'isukari nk'uko mubizi kumbure nkikira mugabo birasaba ko umuntu ahindura inyifato cyane cyane mu bijyanye n'imirire no mu buryo bwo kubaho kugira ngo iyo ndwara ntihave imuhitana hakiri kare ariko abamaze kugera kure zaheza tukabaha imiti yo kuzivuza kandi bigenda neza
mwavugaga ko hari indwara zari zikunze kuhaboneka aho ngaho mu ntara ya Kirundo nka malaria indwara zo gucibwamo n'izo mu buhumekero mubona impamvu zituma izo ndwara zikunze kuhibasira ari nk'izihe
reka cyane cyane mpere ku ndwara ya malaria ku ndwara ya malaria cyane cyane intara ya Kirundo iri mu ntara ziri mu misozi miremire uvuga ko uko intara isanzwe imeze yaratuma malaria iba nyinshi cyo kikaba icya mbere Iki ni kiri kigira kabiri nuko ino mu Kirundo by'ukuri nuko mubizi hari uburyo bwo kwikingira malaria cyane cyane duhereye kuri gukoresha imisegetera nayo rero ino barayifise ariko siko bayikoresha neza abusanga batayijyamamwo batayikunda bivanye n'imico yabo ugasanga bayikoresha ibindi kumbura itagenewe ikindi kigira gatatu ni ibiyaga biri mu ntara ya Kirundo nari nabivuze n'icyo gituma mbere ibiyaga biratuma haba amazi menshi imifunzo zituma hagwira amazi menshi gutyo imibu igakuriramo bigatuma rero ibyo byose malaria igwira ariko ikindi cya nyuma rukunda kubona ni uko hari ahantu hamwe hamwe isuku y'ingo n'ahaherereye ingo zidasemeye rwose ibyo byose rero bigatuma imibu igwirirana ku bwinshi gutyo rero malaria ikaba nyinshi
naho ibyerekeye gucibwamo
ibyerekeye gucibwamo nari nabivuze ni ku bana batarakwiza imyaka 5 ibyo nabyo birava ku mirire y'umwana ku mfungurwa aba ariko arafungura ziba zitasukuwe neza cyangwa ku isuku rike kuri bajya babonka bituma umwana agira izo indwara zo gucibwamo.
Naho izizo mu buhomekererazo nizikunze gufata abana cyane.
Ezo zirakunze gufata abana cyane gose bigatuma nihindagurika ry'ibihe nibyo cyane cyane bivako. Ariko rero nuko bakuze mu intara yacu turabona za asima ziragwiriye gose. Nicyo gituma tugira tuti indwara zo guhumekera zibigira gatatu. Ariko cyane cyane nabyo nyine bikaze ku bana baba batarakuze imyaka itanu, bwa bikafata cyane kuhindagurika ry'ibihe.
Dr. Nkunzimana, mumaze kutubwira indwara zikunze kuboneka aho ngaho. Tuvuze nk'izi ngizi eshatu zikunze kuhaboneka, hakorwa iki kugira ngo nyine mufashe abaturage kuzirinda?
Icya mbere mu bijyanye n'iyo ndwara ya malaria, ikintu kiriho kiraba guhimiriza abanyagihugu gukoresha cyane cyane imisegetera. Kuko umusegetera nibwo buryo bwiza kandi bumaze bwimbo bwo kwikingira malaria. Icyo nicyo cya mbere cyane cyane tubahimiriza, kuko imisegetera turanayitanga ku mavuriro iwacu. Mbere haranategekanijwe ikiza cyo gutanga imisegetera ku banyagihugu bose. Kugira tuti rero iyo misegetera baramutse bayironse bayikoresha icyo yagenewe. Icyo nicyo cya mbere tubabwira. Ikindi kigira kabiri ni uko bagerageza kugira isuku ry'aho babaye, kugira ngo babuze imibu kuhabyarira no kuhakurira. Hanyuma ikigira gatatu tubabwira tuti naho mama agize izo nyifato nziza zo kujya mu musegetera no kugira isuku ry'aho mubaye, mukaramuka mufashwe n'indwara cyane cyane yerekanwa n'ubushuhe, munyarukire kwa muganga kugira ngo bavure hakiri kare. Kukaba nk'uko mubizi indwara ya malaria ni indwara ivurwa igakira iyo tuyivuye hakiri kare. Kugira ngo rero abanyagihugu ntabwo baza kwa muganga bamaze kuremba, ubibazo bitugora kubavura. Kuko icyo tumaze kubona ubu ni uko abana batarakwiza imyaka itanu kenshi na kenshi baza kwa muganga bamaze kuremba, bihava bikatugora rero kugira ngo tubavure bakire. Ikindi gikomeye bari bakwiye kumbura abanyagihugu b'iwacu kwitaho cyane ni uko indwara ya malaria mu Burundi imeze nk'ivurwa ku buntu, ko yaba imiti yaba ibipimo byose leta iraheza ikabibarihira.
Ndabashimiye cyane muganga Nkunzimana Alphonse kuba mutuganirije mukaduha ibisobanuro kuri izi ndwara n'uburyo abantu bashobora kurushaho kuzirinda. Murakoze cyane.
Inama murakoze gose.
Tuzi twari kumwe iki kiganiro tugicumbikiye aha, tuzagikomeza ubutaha. Mwakoze rero kudutega amatwi. Mwari kumwe na muganga Alphonse Nkunzimana, umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Kirundo mu Burundi, kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Tubifurije amahoro mwese n'ubuzima buzira umuze.
Eugenie, urakoze. Twibutse abakunda Ijwi rya Amerika muri rusange n'abakunda ikiganiro cy'ubuzima by'umwihariko ku ikindi kiganiro cy'ubuzima ari mu cyumweru gitaha nanone ku wa kane. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dore noneho wa mwanya w'imikino na siporo ni ikiganiro mwateguriye kandi mugezweho na Etienne Karekezi.
Thomas Kamirindi, urakoze. Mu mupira w'amaguru, irushanwa ry'igikombe cy'isi mundiali rizatangira ku wa kane w'icyumweru gitaha muri Brazil. Mu biganiro byacu muri iyi minsi twakomeje kubagezaho ibigwi n'imiterere y'amakipe yabonye itike yo gukina mundiali muri Brazil. Gusa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kimwe n'abakurikirira hafi imyiteguro y'igikombe cy'isi batewe impungenge n'uko ibibuga bizakinirwaho n'amahoteli yo gucumbikamo muri Brazil bisa n'ibitararangira neza. Izo mpungenge bazisangiye n'abaturage ba Brazil basanga gutegura irushanwa ry'igikombe cy'isi byaratwaye igihugu cyabo umutungo mwinshi wagombye kuba warakoreshejwe mu bikorwa bireba imibereho myiza y'abaturage. Bamwe mu basesengura bavuga ko impungenge z'Abanyabrazil zizagabanuka biturutse ku myitwarire y'ikipe yabo ya Brazil mu mukino wa mbere wo gufungura irushanwa uzahuza Brazil na Croatia ku wa kane w'icyumweru gitaha. Abo kandi basesengura ibya ruhago basanga nanone kwinuba kw'Abanyabrazil bizahagarara ruko ikipe yabo yegukanye igikombe cy'isi ku kibuga cyabo ku butaka bwabo. Tukivuga ku gikombe cy'isi, ubuyobozi bwa FIFA ishyiraho n'umupira w'amaguru ku isi bwatangiye gukora iperereza ku bikorwa bya ruswa bivugwa ku bibazo byo kuba igihugu cya Qatar aricyo cyatsindiye kuzakira mundi yari umwaka wa 2022 ndetse nuko Uburusiya ariko bwatsindiye kwakira mundi yari yo muri 18 muri urwo rwego abategetsi ba Qatar ejo kuwa gatatu batangiye guhatwa ibibazo n'impuguke ikora nkiti za FIFA ziyobowe n'uwitwa Michael Garcia. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Sunday Times kivuga ko Mohamed bin Hammam wahoze ari vice president wa FIFA ukomoka muri Qatar yaba yarahaye miliyoni zirenga 5 z'amadolari bamwe mu bayobozi banyuranye ba FIFA agura amajwi yabo kugira ngo bazatore Qatar kwakira irushanwa ry'igikombe cy'isi mundiali. FIFA yahagaritse uyu mugabo bin Hammam kutongera kugira icyo akora mu rwego rw'ubuyobozi bw'umupira w'amaguru ku isi ubuzima bwe bwose. Garcia, umunyamategeko w'Umunyamerika, mu ntangiriro z'icyumweru yari yatangaje ko anketi ze ku bijyanye n'igikombe cy'isi cyo muri 18 mu Burusiya no muri 22 muri Qatar zizarangira tariki ya 9 y'ukwezi kwa gatandatu. Yavuze ko azageza ku rwego rwa FIFA rubishinzwe raporo ye ya nyuma mu byumweru bitandatu bizakurikiraho. Abatwumva dusoreze ku irushanwa rya tennis French Open ribera i Paris mu Bufaransa. Mu rwego rw'abagore kabuhariwe Maria Sharapova wo mu Rusikazi azakina na Eugenie Bouchard wo muri Canada, naho Simona Halep wo muri Romania akine na Andrea Petkovic wo mu Dagikazi. Mu rwego rw'abagabo Novak Djokovic wo muri Serbia azakina na Ernest Gulbis ukomoka muri Latvia. Djokovic yarayabonye itike yo gukina kimwe cya kabiri amaze gutsinda muri kimwe cya kane umukinnyi Milos Raonic wo muri Canada amaseti 3-0. Mundi mukino wa kimwe cya kabiri Rafael Nadal wo muri Espagne azakina na Andy Murray w'Umwongereza. Nadal yaraye asezereye David Ferrer nawe wo muri Espagne amutsinze amaseti 3-1, naho Andy Murray yasezereye umukinnyi Gael Monfils w'Umufaransa amutsinze amaseti 3-2. Umukino wa nyuma w'irushanwa French Open uzakinwa ejo bundi ku cyumweru. Abatwumvaga naha dusoreje amakuru ya siporo n'imikino uyu munsi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko tubanze dutega amatwi Fidele Niyongabo atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Fide, mikro ni yawe.
Urakoze Thomas. Amakuru twabashikirije twabwiye kubushikiranganje bujeje rw'imigenderanire bwa Amerika bwasohoye itangazo ridashigikiye na gato ifungwa no kuzimangana kw'abantu batari bake mu Rwanda. Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje rw'imigenderanire bwa Amerika Mary Half amenyesha ko batewe impungenge bikomeye n'abantu batari bake bahagaritswe hamwe n'abazimanganye mu Rwanda mu ndwi zirangiye. Ku yindi nkuru twabwiye ko igihugu cya Ukraine cyagize ibibazo ku muhinga muweje kuwa gatatu vyo gusubira kwigarurira ibice bikomeye vyo ku rubibe n'igihugu cy'u Burusiya inyuma yuko bashaka kwiyonkora ku Burusiya. Bashigikiye u Burusiya bigaruriye icicaro gikomeye cya gisirikare mu ngwano yamaze amasaha atari make. Ikindi kibanza kiri ku rubibe mu gisagara cya Luhansk mu buseruko bw'igihugu nacyo nyene cyarigaruriwe n'abagwanya ubutegetsi. Twabwiye ko tukivuga ku Burusiya, perezida waho Vladimir Putin ahakana ko atamigambi yariyo yose afise yo kwigarurira canke guhungabanya ubumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Ukraine, mu gihe abategetsi b'ibihugu by'Uburaya bamusabye gukoresha igihagararo afise kubashaka kwiyongora kuri Ukraine bashigikiye Burusiya kugira afashe guhagarika umugumuko w'abagwanya leta y'igihugu cya Ukraine. Twongeye tubabwira ko Bashar al-Assad yatsinze n'amajwi menshi cyane y'umukuru w'igihugu muri Siriya.
Chuti turi kumwe, igice cya mbere cy'ibigano byacu kirahumuje. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato cyane katarambiranye saa 12 turatangira igice cya kabiri cy'ibigano byacu ntikibacike. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.